Iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya mpuri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na Aloys Bigirimana. Aloys, baramutse neza.
Naramutse Eugenie. Kenya yarakiriye umuriyoni umwe w'incancu za COVID-19 zahinguwe ni kompanyi Oxford AstraZeneca ku munsi wa kabiri mw'ijoro. Umushikiranganji w'amagara y'abantu muri Kenya, Mutahi Kagwe, yavuze ko incancu 4,400 zizohabwa ubwa mbere abakora mu gisata cy'amagara y'abantu mu gihugu, kibaye igihugu cya gatanu muri Afrika gihawe izo ncancu muri programu ya COVAX inyuma y'u Rwanda, Ghana, Nigeria na Cote d'Ivoire. Tukivuga ku makuru ya COVID, umuyobozi w'ikigo cya Amerika kijejwe kugenzura no gukinga indwara CDC mu funyafunyo y'Icyongereza, yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko iki atari igihe cyo gukuraho ingingo zafashwe zo gukinga ikwirakwira rya COVID-19 muri Amerika. Abishikirije inyuma y'umunsi umwe buramatari wa leta ya Texas atangaje ko iyo leta y'umumanuko bwa Amerika yuguruye imirimo yose ku rugero w'ijana ku ijana. Umuyobozi Rochelle Walensky yavuze ko mu kwezi kumwe cyangwa amezi abiri ari imbere ariho niburiburi ingingo nk'iyo yo kwiyumvirwa ko naho nyene hisunzwe ibitigiri by'abandura ku munsi uko bizoguma bingana. Walensky kandi yaremeye ko icyo kiza kiriho kiragabanura ingufu muri Amerika kandi ko abantu batanguye kubyishimira mu kutubahiriza ingingo avuga ko arizo zafashije kugabanya ibitigiri by'abandura.
Washington, ijwi rya Amerika.
Leta z'Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa gatatu yaraneguye sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ku ngingo yafashe yo kugurura itohoza ku byaha byo mu ntambara byaba byarakorewe mu ntara za Palestina. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire n'andi makungu, Ned Price, yabwiye abamenyeshamakuru ko Amerika idashyigikiye ayo matohoza kandi ko izoguma ku ruhande rwa Israeli. Fatou Bensouda, umushikirizamanza mukuru wa CPI, yavuze ko afise ibyemeza ko impande zose zidacana uwaka muri ako karere arizo Israeli na Palestina zifise uruhara mu bwicanyi cyane cyane ubwo mu 2014 mu ntara ya Gaza bwahitanye abantu barenga 2,000. Ned Price avuga ko Amerika izobandanya gushyigikira Israeli hamwe n'umutekano wayo harimwo n'icyo cyose coza kuyirenganya. Yongeye koko Israeli itemera iyo sentare ya CPI, naho ariko arahura n'inzitizi ziva kuri Israeli na Amerika. Fatou Bensouda yatangaje ko atariko arasubira inyuma kuri ayo matohoza y'ibyabereye muri Gaza hamwe no mu ntara ya Cisjordania. Intumwa idasanzwe ya ONU muri Myanmar ivuga ko abantu hafi 38 bishwe mu bice bitandukanye mu gihugu ejo ku munsi wa gatatu mu wundi munsi w'imyiyerekano yiyamiriza akagwi k'abasirikare bafashe ubutegetsi. Mufasoni Christine Schraner Burgener yavuze ko ubwicanyi bw'ejo ku munsi wa gatatu aribwo bwa mbere bwahitanye benshi kuva haba kudeta ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri. Abajejwe umutekano bavuga ko bakoresheje amasasu atica n'ibyuka bikoroza amosozi mu gushwiragiza abantu, ariko abari bahari bavuze ko n'amasasu yica yarashwe abari mu myiyerekano. Myanmar imaze ukwezi kurenga mu ruhagarara n'ubwicanyi kuva aho igisirikare gitembagarije leta y'abasivile no gufunga umutegetsi Aung San Suu Kyi hamwe n'abandi bategetsi bakuru b'umugambwe NLD wari ku butegetsi. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi gategekanya gukorana ejo ku munsi wa gatanu mu nama y'umwiherero ku kibazo cya Myanmar.
Arizi, urakoze kutugezaho aya makuru. Nshuti banywanye iyi mwumva ni radio y'u Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 48 ibice bitatu ya radio Inshuti ya bose no kuri FM 104 ibice bitatu ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41. Twongere tubahe ikaze makuru yacu ya mu gitondo. Urukiko rukuru rw'igihugu cy'u Burundi rukorera igitega ejo kwa gatatu rwakatiye abagore batatu igifungo cy'imyaka 15 n'indishyi z'akababaro zingana na miliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi bashinjwa guhohotera mugenzi wabo. Umuryango w'uyu mugore urashima icyemezo cy'urukiko.
Twebwe turashimye kugihano buba babahaye bajya bagore baragikwiye frema kungene bagize icaha nka kijya bakagirira umugore mugenzi wabo.
Uwo numwe mu nshuti z'uwo mupfasoni wakorewe amabi. Ubutabera bw'u Burundi bwafashe icyemezo cyo kugumisha muri gereza abarundi 8 bari bahungiye muri Tanzania mu mwaka ushize. Inama ya gatatu y'urwego ruhuza Tanzania n'u Burundi yarayitangiye mu mujyi wa Kigoma. Ibi bihugu bisuzumira hamwe uburyo byakorera hamwe mu bijyanye n'ubukungu n'iby'umutekano cyane cyane uwo ku mipaka yabyo. Naho guverinoma y'u Rwanda yarayakiriye icyiciro cya mbere cy'inkingo z'icyorezo cya COVID-19. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya, ntimujye kure. Noneho amakuru yibanda kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Burundi urukiko rw'igihugu rukorera mu ntara ya Gitega rwarayirukatiye abagore batatu igifungo cy'imyaka 15 n'indishyi z'akababaro zingana na miliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi batazitanga bagafunga imyaka 25. Mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda afite inkuru irambuye.
Mu birego vy'umushikiriza manza ukaba bakenyezi ari batatu, Belize Ndayishimiye, Esperance Kwizera na Christine Nduwimana, bagirijwe kugomba kugandagura Josiane Bukeneza kandi babiteguye bakanatitura umuco w'ikirundi mu gushira umusenyi n'ipiripiri mu gihimba cirondoka c'umugore. Eka no mari barengukishijwe harimwo na Japhet Niyibitegeka, umugabo magnifique shugwe ry'Imana atarafatwa ariwe yahendahenze Josiane akamuzana mu nziwe aho bagomba kumwicira. Mu mburano zabo bose bemera ko bamukubise ariko ivyo gushira umusenyi n'ipiripiri mu gihimba cirondoka ca Josiane bakabihakana, naho umushikiriza manza wewe avuga ko ibipimo by'abaganga bivyerekana hamwe n'uwasinzikarijwe ubuzima akavyemeza. Bose uko ari batatu bavuga ko baje aho bahamagawe na Magnifique ngo icyo bamufasha. Bahashitse nababwira ko agomba gufata umugore amutwara umugabo. Kuvyerekeye umusenyi bavuga ko kubera bari ko bamukubitira hasi kandi ari gusa bishoboka ko ari bivu yararyamyemwo kandi noneho ngo bagomba kumuhana gusa. Umushikiriza manza we wati bari banateguye kumwica bakamuta mu kazu ka sugumwe nk'uko uwo yakoreye ico caha yabibwirirwa. Imburano ntizatevye kuko inyuma yaho userukira leta asabiye igihano c'imyaka 15 kuri abagore batatu n'imyaka 8 kuri Japhet, umugabo wa Magnifique shugo ry'Imana, urubanza rwaceruja mu mwiherero. Sentari garutse gusasa yakati abo bagabo batatu igihano cyo gufunga imyaka 15 n'imirongo 15 z'ihadabu bafatiye ku ngingo y'itegeko 215 y'igitabo mpanavyaha. Japhet nawe akaba yejejwe. Inyuma y'urwo rubanza mwene wabo n'uwahohotewe cyo kimwe na musaza we barashima urubanza rwa sentare nkuru ya Gitega.
Twebwe urubanza tukwakiriye neza, ibyo sentare ivutse turashimye, umutima nyine uratekanye, boduha ayo uturorira ko twongere tuje turabuza n'uwo mwana. Bimaze kwanga yuko atora mitende urubanza turokunguruza, noza kubesha ngo ntiturokunguruza, turokunguruza.
Mu bisanzwe twokenguruka ubwa mbere ingingo ifashwe na sentare, ariko icyo twosaba nuko nyine gutegura ico cha kongera kagikoresha nabo bandi bapfasoni nabo nyine yo bandanya akurikirwa arondegwa gushika ashikanwe imbere y'ubutungane.
Abari bitabiriye ugo rubanza bamwe barashima urubanza rwa kati w'abagore, abandi bakabona ko igihano bahawe ari gito.
Twebwe turashimye kugihano buba babahaye bajya abagore baragikwiye frema kungene bagize icaha nka kijya bakagirira umugore mugenzi wabo.
Twe turashimye gose, turarushimira urubanza ukuntu rwagenze kuko twari twarukurikiranye, turabona ukuri, turabona yuko birya bintu twese twari tubigaye biteye isoni nk'umukenyezi nk'umwigeme afise agateka k'ibihimba vyiwe nka birya akagirirwa nabi kujya n'ukuri twese byari byatubabaje. Turashimye aba bacamanza ukuntu n'ukuri baruciye, turanezerewe cyane.
Iyo myaka bawaciye mikia bora tu cha baakot. Kwa ipiri yo kuchu kusha muri bia vinbasi rondok. Ni cha choko kuchu. Haja ba mishi ba kwe kongrezi niak. Namandi yangu kana mikia cha ani. Kukubwa kwenye abii chajawa kwa kujenga mto watu chapa kwa baba bigaamba ba chapa posu la barundi ni ipiri ipiri barundi ba tu ra chukamga ba andi.
Niaka ba mikia ni gosi ba imadze. But the Zakari Kim is some bitchy. Academy change. Kiva could the Naka with the Queen of Yak, but a Vio Barakamidit.
Jafet, umugabo wa Magnifique Sugar Yumana, yari yafashwe kuko babuze umugore wiwe, yahavuye yambikwa izere. Sentare ikaba yamenyesheje ko kuwo mugore igipolisi kizobandanya kimurondera kugira yishure ku mabi yakoze. Sentare ikaba kandi yamenyesheje ko mu gihe iyo hadabu y'imirongo 15 itarishwe abagore uko ari batatu bacha bafunga imyaka 25. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ubutabera bw'u Burundi bwaraye bufashe icyemezo cyo kugumisha muri gereza abarundi 8 bari bahungiye muri Tanzania mwaka ushize. Baregwaga gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Inkuru ya Pierre Craven yo nkuru uri Kigali mu Rwanda.
Ikopi rubanza kwa sentare nkuru ya komine Muhambu gisagara cha Bujumbura Ijwi rya Amerika rifise yerekana ko impunzi z'abarundi zakuwe muri Tanzania zigatwagwa gufungirwa mu Burundi arabagabo 8. Iyo kopi yerekana ko ari Cimpaye Felix niyo yandemye Ezekiel Gwasa Saidi Revocatus Ndayishimiye Nduwimana Anacle Rajabu Ndizeye Emmanuel Nizigama na Bizimana Didier bakuwe mu makambi impunzi ya Nduta na Mutenderi ari muri Tanzania mu kwezi kw'indwi umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Amakuru Ijwi rya Amerika rifise nuko batanguye gufungirwa muri Tanzania imbere y'uko igipolisi cico gihugu kibarungika mu Burundi. Bagirizwa kuvogera ubudahangarwa bw'igihugu no kuja mu migwi igwanya leta y'u Burundi igihugu nka bose bahunze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Mu ndwi iheze abo bagabo 8 baraburanishijwe mu ibanga niyo sentare. Ikopi y'ingingo y'urubanza ibamenyesha ko babwirizwa kuguma baburana bafunzwe bayishikirijwe kuri uyu wa kabiri. Umwe mu bababuranira aratangazwa n'uko abo bagabo 8 bafunzwe hatisunzwe amategeko. Kubw'umutekano wiwe yasabye Ijwi rya Amerika ko ritovuga amazina yiwe. Mu butumwa bwanditse yaduhaye yagize ati: "N'ingingo itekubiri n'amategeko atayihuriye n'ubutungane, kuko twarerekanye neza ko abo bantu basa n'abanyurujwe mu nyuma bakajanwa gufungirwa mu gihugu bahunze atacana kimwe kibagira." Uwo mugabo yongera ko ati: "Abenshi bahagaritswe mu ijoro kandi nta rupapuro na rumwe ruhari rwerekana ingene bavuye mu minwe y'abategetsi ba Tanzania kugira ngo baherezwe ubutungane bw'u Burundi." Uwabunganira mu by'amategeko yavuze kandi ko n'uburyo bafunzwemo nabwo nyene ari bubi. Ati: "Hiyongera koko bafungiwe kure y'aho bategerezwa kuburanira, bigatuma no kwitaba muri sentare kwabo bigorana. Ni mu gihe bamwe bafungiwe mibohero rya Muramvya, abandi ibubanza. Imiryango yabo nayo iri mu makambi y'impunzi muri Tanzania." Nurunani CBDH Vicar ruhane ya gateka k'impunzi ruratera ivyatsi iyo ngingo. Leopold Sharangabo ni cegera c'utwara urwo runani kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Rero twebwe tukagira tuti iyo ngingo ni ya politike, kuko biboneka neza n'uburyo bafashwe, uburyo bavanywe mu gihugu cha Tanzania mbere gushikana no mu Burundi. Biraboneka neza ko ari ibintu byagiye birategurwa, cyane cyane ko hariho n'abandi benshi bafashwe muri ubwo buryo. Gushika uyu munsi tutaramenya ahantu bari, tutaramenya aho bapfungiwe, tutaramenya nimba bakiriho. Dusaba leta y'u Burundi kurekura bwango izo mpunzi, ahubwo by'ukuri zigasubizwa mu miryango yabo.
Abunganira izo mpunzi bemeje ko amategeko mpuzamakungu akingira impunzi yahonyanzwe, kuko ku bwabo impunzi idashobora gusubizwa mu gihugu yahunze naho yoba ikekwa ko icakanaka. Bahamagara ishyirahamwe mpuzamakungu HCR gitaye impunzi gukingira abo rijejwe. Amashyirahamwe aharanira agateka k'impunzi yoyo yerekana ko hari n'abandi benshi banyururijwe mu makambi y'impunzi muri Tanzania muri ubwo buryo.
Turasaba leta y'u Burundi na leta ya Tanzania kwerekana aho izindi mpunzi zanyurujwe ziri, kuko mu biharo dufise nuko hagati y'umwaka 2019 n'umwaka 2020 hari impunzi zishika 60 zaburi wirengero, kandi zose zagenda muri ubwo buryo. Bishoboka ko reho n'izindi, kuko nabo bari banyurujwe mu nyuma baburirwa irengero tuza kumenya ko bari mu Burundi. Nimba barishwe naho nyene imiryango yabo ibimenye. Turasaba kandi leta ya Tanzania ko yo hagarika kubanda itoteza imiryango yizo mpunzi zifungiwe mu Burundi kuko baguma babategeka gutaha baba bafungiwe mu Burundi canke imiryango y'abanyurujwe bande tutaramenye irengero ryabo
twabajije abunganirizo mpunzi hamezire kuwe yozifuza kuja nabo bati abenshi muri bo bavuga ko bari baramaze kwiyandikisha mu guhunguka byumvikana ko abenshi bifuza gusubira ku mitumba bahunze bava ko kuko barakomerekejwe cyane n'ihotegwa bagiriwe n'igipolisi cya Tanzania ntibifuza gusubirayo abo banyamategeko basaba ko ngo rubanza guburanishwa mu idonido mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze umukozi mukuru mu bushikiranganje bujejwe impunzi muri Tanzania yabwiye ishirame Human Rights Watch rihanira agateka kazi na muntu kubwo bushikiranganje butazi ingene abo bantu batwawe mu Burundi. Ishirame hase yagerekana ko igihugu cya Tanzania kirimo impunzi z'abarundi zirenga 145 mu makambi atatu bahungiyemo ariyo Nyarugusu, Nduta na Mutenderi. Bamwe muri bo bavuga ko umutekano wabo ubangamiwe kandi ko bategekwa gutaha ku nguvu. Mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko yabaye kundwa iheze, Perezida w'Urundi Evariste Ndayishimiye yarateye akamo abakuru b'ibihugu bagenzi we kabasaba kumufasha guhimiriza impunzi gutahuka kuko kuri we igihugu kirimo amahoro n'umutekano. Hashtag rivuga ko ibihugu bya yase birimo impunzi z'abarundi zirenga 300. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi ry'Amerika.
Baramukije bakunzi namwe banywanye bijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ejo kwa gatatu guverinoma y'u Rwanda yakiriye icyiciro cya mbere cy'inkingo z'icyorezo cya COVID-19. I Kigali, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi wari ku kibuga mpuzamahanga ubwo indege yazanaga izo nkingo abafite iyi nkuru.
Mu gitondo cyo kuri wa gatatu nibwo inkingo 1,400 za AstraZeneca zagize ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali zitwawe n'indege ya Qatar Airways. Mu bayobozi baje kwakiriza inkingo harimo Minisitiri w'Ubuzima w'u Rwanda Dr. Ngamije Daniel, umuhuzabikorwa w'umuryango w'abibumbye mu Rwanda Fodecora Beroma. Minisitiri w'Ubuzima Ngamije Daniel yasobanuye ko gahunda yo kwakira inkingo itangiye kandi zahagarara abanyarwanda bose bamaze gukingirwa.
Kwakiriye izi nkingo za AstraZeneca ariko nani mugoroba turakira ibindi 1,260,000 bya Pfizer. Nkuko bigaragara tuzagenda twakira inkingo inshuro nyinshi kuko umugambi nuko dukingira abanyarwanda bangana na miliyoni 7,800,000. Bivuze yuko rero urugendo ruratangiye rwo kwakira inkingo uko ziboneka. Muzi ko ibihugu byinshi bizishaka ariko igihugu cyacu kirakora uko gishoboye cyose kugira ngo inkingo ziboneke tubashe gukingira abanyarwanda vuba dusubire mu murimo ibyaguma mu rugo tubivemo ahubwo dusubire ku kazi.
Minisitiri w'Ubuzima Dr. Ngamije yavuze ko ku ikubitiro izi nkingo zizahabwa abantu bose bakora mu bigendanye n'ubuzima, kuva ku bajyanama b'ubuzima kugera ku baganga bo mu bitaro bikuru, abakozi basanzwe bafasha mu kwirinda COVID-19 n'abantu basanzwe bafite indwara zidakira n'abakuze guhera ku myaka 65. Hari abaturage bataboneka muri iki cyiciro ariko bifuza ko n'abizi nkingo zabageraho. Uyu ni umwe mu baganiriye n'Ijwi rya Amerika utuye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali.
Nanjye ufite imyaka 60 kandi ni umunyerondo ushinzwe umutekano, nanjye urwo rukingo rwagombye kungeraho ushinzwe umutekano n'umunyerondo.
Ni ukuvuga ngo nawe urifuza ko waba mu ba mbere barugezwaho?
Nanjye nifuza ko urwo rukingo rwageraho kubera ko ushinzwe umutekano. Niba n'imyaka ntarayujuje, ufite 60 kandi noneho ndi nyera gusaba aracunga umutekano. umutekano.
Minisitiri w'ubuzima yavuze ko u Rwanda rufite intego yo gukingira abanyarwanda bakabakaba miliyoni 8 ko nta ugomba kugira impungenge.
Gahunda rwose irahari, abaturage batekane. Dufite gahunda yo kugira ngo buri munyarwanda ugomba gukingirwa azakingirwe bitarenze umwaka utaha mu kwezi kwa gatandatu. Niyo ntego dufite. Abaturage miliyoni 7,800,000 barengaho tugomba kubakingira tugeze icyo gihe. Ubwo rero buri wese atekane aziko tuzamugeraho, tuzadukingira tubikoreye mu bigo nderabuzima n'ubundi bibegereye, amakuru bazajya bayabona ku gihe. N'ubu abo tuzakingira guhera ku wa gatanu twatangiye kwegeranya urutonde rw'abo tugomba gukingira, bazahabwa ubutumwa. Turanasaba inzego z'ibanze zose guhera ku muyobozi w'akarere n'abamufasha bose kugira ngo mu karere kabo bakore akazi batangiye gukora muri iminsi ibiri ishize kugira ngo ibintu bizagende neza, kuko inkingo tumaze kwakira ubu guhera ejo ziratangira kujya mu bitaro no mu bigo nderabuzima kugira ngo ku wa gatanu uzatangire ikingira mu gitondo, dukingira abantu twabwiye ko bagomba kuza, cyane cyane duhere kuri abo nari maze kubabwira.
Minisiteri y'ubuzima yari iherutse gutangaza ko hagati y'ukwezi kwa kabiri kugeza ku kwa gatanu k'uyu mwaka izaba imaze kwakira inkingo zisaga 800,000. U Rwanda rubaye igihugu cya kane muri Afurika gihawe inkingo za COVID-19 muri gahunda ya COVAX, nyuma ya Ghana, Nigeria na Cote d'Ivoire. Kugeza ubu mu Rwanda abantu bagera ku 119,111 nibo bamaze kwandura COVID-19, muri bo 12,772 bamaze kuyikira, abo yahitanye baragera kuri 365, mu gihe abakirwaye bangana n'174. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Raporo y'ishami rya ONU ryita ku buzima w'emesi igaragaza ko umuntu umwe kuri bane batuye isi azaba afite ikibazo cyo kutumva neza mu myaka 30 iri imbere. Ni inkuru mugezwaho n'umunyamakuru mushya hano ku Ijwi rya Amerika, Tim Harris Ishimwe. Tim, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatanze impuruza kuri uwa kabiri ko mu mwaka w'2050 byibuze umuntu umwe kuri bane azaba afite ikibazo cyo kutumva. Iri shami risaba kongerwa inkunga yakoreshwa mu gukumira iki kibazo. Iyi raporo mpuzamahanga ikozwe bwa mbere kuri iki kibazo yavuze ko zimwe mu mpamvu zitera ibi bibazo zishobora kuba uburwayi buterwa n'umwanda, urusaku rukabije, ibibazo bibaho mu gihe cyo kubyara n'uburyo abantu bahitamo kubaho. Yongeyeho kandi ko ibi byose bishobora kwirindwa. Iyi raporo yateganije ingamba zakoreshwa mu kwirinda ku buryo byibuze byatwara idolari rimwe n'amasenti 33 ku muntu buri mwaka. Raporo ya OMS kandi ivuga ko byibuze yatakazaga agera kuri miliyari imwe y'amadolari buri mwaka kuko iki kibazo kititabwagaho ku buryo bukwiriye. Ni raporo yumvikanisha kandi ko hatagize igikorwa bishobora kugira ingaruka ku buzima n'imibereho myiza ku bantu bafite kino kibazo, kujegeza ubukungu, itumanaho, uburezi ndetse n'ibura ry'utuzi. Impuzandengo y'iyi raporo ivuga ko umuntu umwe kuri batanu ku isi afite ikibazo cyo kutumva. Iyi raporo kandi ikomeza ivuga ko abantu batakaje ubushobozi bwo kumva bashobora kuzikuba inshuro imwe n'igice mu gihe cy'imyaka 30 iri imbere, ku buryo bashobora kugera kuri miliyari 2.5, mu gihe mu mwaka wa 2019 bari miliyari 1,600,000. Indi ngingo ikomeye iyi raporo yibukije ni uko ku bantu bagera kuri miliyari 2.5, abagera kuri 1,700,000 mu mwaka wa 2050 bazaba bamaze kugira uburwayi bukomeye ku buryo bazaba bakeneye ubuvuzi, ugereranije na 1,430,000 zaba bafite ikibazo mu mwaka wa 2019. Aha raporo igaragaza ko kwiyongera biterwa ahanini n'umubare w'abatuye isi wiyongera cyane. Mubindi iyi raporo ishimangira nuko ikibazo nyamukuru kuri iyi ndwara yo kutumva ari ukubura uburyo bwo kwivuza, bikaba umwihariko mu bihugu bikennye ndetse bidafite n'abaganga b'inzobere bashobora kuvura iyi ndwara. Abagera kuri 80% batuye muri ibyo bihugu bikennye ntabwo babona ubufasha bakeneye. Iyi raporo kandi yavuze ko no mu bihugu bikize bifite ubuvuzi bwateye imbere, abantu bose batabona ubuvuzi ku kigero kingana. Iyi raporo ikomeza ivuga ko kutagira amakuru n'ubumenyi buhagije ku ndwara zo mu matwi bishobora gutuma abantu batabona ubuvuzi bakeneye. Yongeyeho kandi ko na bamwe batanga ubuvuzi harimo abadafite ubushobozi bwo gukumira cyangwa kubona ibimenyetso by'ibanze byatuma iyi ndwara yirindwa. Aha rero niho OMS ishingira isaba ko hashyirwaho ingamba zo kubuza urusaku rukabije ahantu hahurira abantu benshi ndetse no kongera inkingo z'indwara nka mugiga zishobora gutera ikibazo cyo kutumva. Yasabye kandi ko hajya hakorwa ibizamini bihoraho mu rwego rwo kureba uko ubuzima bw'abantu bwifashe. Kuri iyi ngingo, iyo raporo yavuze ko 60% by'uburwayi buboneka mu bana biba bishobora kwirindwa. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yavuze ko byibuze amadolari agera kuri miliyari 1000 akoreshwa buri mwaka hagamijwe kuvura iyi ndwara ku buryo budasubirwaho. Mu gihe bigaragara ko ikibazo cy'ubushobozi ari umutwaro uremereye, bishobora gutuma habaho guhangayika bitewe no kutabasha kuvugana ingaruka mu burezi no kwisanzura, naho byose biterwa no kutita ku kibazo cy'indwara yo kutumva.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu tugiye kubikomereza muri Tanzania. Inama 6 y'urwego ruhuza Tanzania n'u Burundi yatangiye ejo kwa 3. Iyo nama yabereye mu mujyi wa Kigoma, aho barimo gusuzumira hamwe ibyo ibihugu byazakorera hamwe mu nzego z'ubukungu n'umutekano, cyane cyane uwo hafi y'imbibe ibyo bihugu bihana. Inkuru migezweho na mugenzi wacu James Jovin uri mu ntara ya Kigoma muri Tanzania.
Iyo nama ibaye inyuma y'amezi 5 kuvaho perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yahura na mugenzi we mu Burundi Evariste Ndayishimiye mu kwezi kw'9 umwaka uheze w'ibihumbi 2020. Iyo nama y'iminsi 3 irimo kubera mu mujyi wa Kigoma yahugije umwunganizi w'umushikiranganji w'imigenderanire mu gihugu cy'u Burundi Isidore Ntirampeba hamwe na mugenzi we wo muri Tanzania Brigadier General Wilbert Ibuge, aho barebeye hamwe uko ibyo bihugu bizokorera hamwe mu iby'ubutunzi no korohereza abagwiza tunga bo mu bihugu byose bibiri kugira bakorere hamwe atangorane.
Changamoto zozote zinazotokea ambazo hazikuweza kutatuliwa tunataka
ingorane zose zibonekeza muri ibi tuliko turatunganya kuzokorera hamwe, dushaka kuzirandurana n'imizi. Ibyo dushaka kuzokorera hamwe ni byinshi, none abanyagihugu bazobimenya gute. Dukeneye kuzokorohereza abanyagihugu bacu ba Tanzania no mu Burundi kugira bakorere hamwe mu by'ubucuruzi n'ubugwiza tunga.
Tanzania yamewekwa vizuri na serikali zao.
Ku ruhande rw'umwunganizi w'umushikiranganji w'imigenderanire mu gihugu cy'u Burundi Isidore Ntirampeba, we yavuze yuko izo ngingo bariko barafata zizofasha cyane leta y'u Burundi na Tanzania mu by'ubukungu, abacuruzi hamwe n'abagwiza tunga bose hamwe.
Tunapozungumzia kutumia ziwa Tanganyika,
iyo tuvuze gukoresha ikiyaga Tanganyika mu kuduza ibyashara byacu, ntituba tubuze abava Kigoma gusa, kandi ntituvuga abaturage ba Makamba gusa. Leta zacu zizoduga mu by'ubutunzi hamwe n'abaturage bacu bose. Abantu bazoronka akazi bakora, kandi izo nizo nyungu ikeneye
kana kwa pande zote, na hizo nizo faida ambazo tunazitarajia.
Ibitigiri by'ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Tanzania no Burundi byerekana yuko kuva mu mwaka w'2015 kugeza mu mwaka w'2019 igihugu cya Tanzania cyagurishije ibintu bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi bifise igiciro cy'amafaranga arenga miliyadi 605, mu gihe u Burundi bwagurishije mu gihugu cya Tanzania ibintu by'amafaranga atarenze imiliyaridi 7 gusa. Umukuru w'igihugu cya Tanzania John Pombe Magufuli na mugenzi we mu Burundi Evariste Ndayishimiye aho bahurira mu ntara ya Kigoma mu kwezi kw'icyenda mwaka uheze basavye abakozi ba leta zose zibiri gukorera hamwe mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire no gukuza ubukungu bw'ibyo bihugu n'abagwiza tunga bavyo. Iyo nama y'iminsi itatu izoherahezwa ku wa gatanu w'iki cyumweru turimwo Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika.
Ni Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Aha niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye muri iki gitondo, ariko tunabararikira ibiganiro byacu bitaha. Tubashimiye rero kuba mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi ry'Amerika. Bakoze na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, Fasili Gebehu ni washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza amahoro mwese n'amahirwe aho muri hose. Mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona.